Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Umugoro wa mwiza abakunzi ba Radio Inzamba gateka kawe irya sango cyo kuruno wa kabiri ni gerekezo rya 33 myandagaro umwaka wa 2022 hano makuru tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize abantu bagera ku 81 ni bamaze kuburirwa irengero mu ntwaro ya Everest ndayishimiye ivyo biri mu itangazo gicira mu foko de mu mugambi wayo ndondeza Pasifike nazo ya urongo ye akaba yerekana ko abo bantu babuzwe irengero mu gihe bari mu minwe y'inzego za leta mbwe kandi amakungu yibuka kuri 33 myandagaro abantu babugwa irengero ku isi amaritiro agera ku miliyoni 25 leta yerutse kwinjiza mu gihugu yaro yehe amwe mu mastasiyo adandaza igitoro n'ubu aracugaye mu gisagara ca Bujumbura ayandi imirongo n'imiremire muraza kubyumva murano makuru munara makamba naho havugwa icuka kibi hagati y'abajejwe intwaro n'abarondera igitoro muri komine ya Nyanzarake urudandazwa rwa magendu rukogwa n'abajejwe intwaro ikaba ari intandaro icucuka kibi nkuko muza kubikurikira kandi murano makuru subiye kubaha ikaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Ari makuru tuyahere mu gateka kazi na muntu kuri no wa kabiri igenekezo rya 33 myandagaro n'umunsi mpuza makungu wahariwe abantu babuzwe irengero bakaba bari mu minwe y'inzego za leta Burundi abantu 81 akaba aribo babuzwe irengero muri ubwo buryo akaba ari mu myaka ibiri Evariste Ndashimiye amaze arongoye igihugu ibyo byashizwe ahabona n'ishyirahamwe Focode ari naryo ryatanguje isekeza ndondeza kurwanya bene ayo mabi Wikete yandikiye umukuru w'igihugu Focode isigura ko ibitigiri byabugwa irengero byongerekanye ibice bigera kuri 38 ku ijana ugeranije n'ababuzwe irengero babanje gufatwa n'inzego mu myaka ibiri ya nyuma y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kurikira Pacifique Nyazwe arongoye ishyirahamwe Focode
mu myaka ibiri misekeza ndondeza twarashoboye gutohoza ku bantu bashika 80 banyujwe n'inzego z'igihugu be n'imbonerakure mu nyuma ntibigera basubira gutorwa no kuvuga ko dufashe ku myaka ibiri ya nyuma y'ubutegetsi bwa president Nkurunziza dusanga ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ibiharuro vyaraduze cyane kugera ku rugero hafi 40% muri ico gihe murumva ko atavyo kwishimira ngo hari ikintu gihambaye cyakozwe kuri iyo ntwaro abagiye barakora ivyo bintu dusanga batigeze bakogwa ko inzego zizi imbere mu by'ukunyubuza abantu mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye imbere ya zose haza urwego rw'iperereza rya gisirikare aho dusanga 51% y'abantu banyurujwe muri iyo myaka ibiri batwawe n'iperereza ry'igisirikare urwego rugira kabiri n'imbonera kure bene bamwe mu bategetsi b'umugambwe CNDD-FDD nabo bagize uruhare rukomeye muri ibyo bintu hakurikira ibiro bikuru by'igendereza SNR nago nyene rusa n'ugwagabanuye turavye ko byahora bimeze ku butegetsi bwa Nkurunziza nibwo gwahora ruza imbere ariko buruza ubwa gatatu mu mwaka heza n'uyu mwaka tugezemwo ibiharuro by'abanyubuzwa bagatwagwa n'iperereza risanzwe bikaba byaragabanutse cyane abandi twabonye bagize uruhara ni igipolisi cy'igihugu aho naho dusanga ku rugero rwa 40% y'abanyurujwe batwawe n'igipolisi cy'u Burundi abo bose nta na bamwe bigeze bakurikiranwa mu byo president Ndayishimiye ariko aravuga ko yasambuye imigwi y'abanyuruza abantu
Pacifique Nazwe arerekana kandi ko abahugwa irengero ahanini arabari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD tusubire twumvirize Pacifique ni Nazwe
Umugwi wa mbere w'abanyuruzwa ku rugero rwenga 30% ugizwe n'abanywanyi b'umugambwe CNL. Umugwi ugira kabiri ku rugero rurenga 25% ugizwe n'abanywanyi b'umugambwe MSD be nabahoze ari abasirikare usanga bakekwa kuba bakorana n'umuhari Red Tabara. Umugwi ugira gatatu ugizwe n'abantu baheruka kurekugwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu be n'abaheruka guhunguka bavuye mu bihugu bitandukanye. Naho nyine batari bake muri abo turabafise bagiye baranyuruzwa n'ubwo butegetsi. Hakaba rero uwundi mugwi utangaje n'umugwi w'abanywanyi ba CNDD-FDD nabo nyene ubu banyurujwe ku rugero rwa 10% yabo dufise bose banyurujwe. Tukarangiriza ku mugwi w'abarundi banyururizwa ku Rusizi mu makomine ya Rugombo na Buganda mu ntara ya Cibitoke, bamwe bakanyuruzwa bagiye kujaboka bavuye muri Kongo, abandi bakanyuruzwa biteguriye kujaboka ngo baje muri Kongo. Kuri ivyo vyose nta matohoza yabayeho. Isekeza ndondeza risaba umukuru w'igihugu nimba koko agomba kugwanya ivyo abanyuruzwa bakabugira irengero mu Burundi ko ubwa mbere bwo hokogwa matohoza vy'ukuri ku rutonde twamurungikiye rw'abantu banyurujwe ku ntwaro yiwe, kandi ko yoshigikira imiryango y'abanyurujwe. Ntushobora kuvuga yuko uri kuragwanya ibyo kunyuruza abantu utemera n'abanyurujwe ko babayeho.
Birababaje kubona abantu babugwa irengero bigakogwa n'inzego zazijejwe kubakingira ubuzima bw'umuntu burazimangana, umuryango wiwe ugasigara mu maganya. Bishikirizwa na Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB akavuga ko bitebuke leta izobazwa izo nzira karengane. Kurikira Jeremy Minani.
Twabuze tubibona kuva mu 2006 yaduka gushika mu 2015, ariko kuva mu 2015 umurindi wavyo uca uraba muremure gushika no munsi nta muntu azi irengero ryabo. Nta muntu n'umwe leta yasendeje ibimenye, nta muntu n'umwe yagomba kubugwa irengero yafashwe n'inzego zishinzwe gucungira amahoro n'umutekano. Yandi duca yagomba gushimizwa imbere y'ubutungane kuko nta gihano cyo kuzimiza umuntu kibaho mu Burundi. Umuntu naho yaba yagizwa icyaha kimeze gute yagomba gufatwa agashyirwa imbere y'ubutungane akubishwa isahani mu gahanga, hanyuma agahanwa nk'uko amategeko yacu abivuga. Ariko ukuntu abantu bafatwa bakabugwa irengero imiryango yabo ikaguma irindiriye no kwica uwo muntu ufashe uwabuze irengero ukomeye ukica n'umuryango wiwe, kuko umuryango uguma mu maganya atagira uko angana, na cyane cyane ko utaba uzi ko ushobora kuganduka ku muntu wabo, ku muntu yapfuye cyangwa utapfuye ntibaba barashoboye guhamba uwo muntu. Ku by'ukuri ni icyaha gikomeye kandi murazi ko ari icyaha mpuzamakungu. Rero leta y'u Burundi uno munsi bitadufite mu gihugu uno munsi imenye yuko ku by'ukuri aya mabi na mabi atazimangana muntu kubera haheze umwanya munini akozwe. Kuvuga ko abantu bariko barabikora bamenye yuko bazobikurikiranwa ko naho azobahinduye kingana gute.
Nayo urunani kavibe rw'abacamanza rwishinze kuburanira abashikiwe n'ivyago kubera intambara yadutse mu Burundi mu mwaka w'2015 bahumuriza imiryango y'abanyurujwe, bakaba bavuga ko imanza ziriko zigenda neza mu sentare mpuzamakungu, iryo shyirahamwe rikaba ryizeye ko imera n'imperuka abakoze ibyo byaha bazofatwa bagakubitwa intahe mu gahanga. Rikibutsa ko icaha nk'ico kitagirigwa ikigongwe canke ngo kibabarigwe canke kibagigwe. Tega amatwi Gustave Niyonzima arongoye ishirahamwe Kavibe.
Bibaye mu gihe mw'ishirahamwe Kavibe ry'abashingwamanza baserukira abahohotewe mu masentare mpuzamakungu rimaze gushigisha imanza nyinshi zitari nke yaba muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ishashe irahe bita Cour Pénale Internationale, eka yaba no muco bita Le Mécanisme Onusien, muco bita Groupe de Travail des Nations Unies sur les Disparitions Forcées. Rero ni imanza nyinshi zimaze gushingishwaho kandi byose biriko bikorwa neza mu ibanga muco twita Repressive du Secret de Restriction. Nuko twohumuriza ababuze n'abantu baba baragiye amazima yonge kubabo ko byose biriko bigenda neza mwibanga ntangere barene cyane kuko ico caha nico twokwita kiri mu bigize ico bita crime contre l'humanité kitagirirwe kigongwe kidahanagurwa rero ababa barikoze naho hoca imyaka nyinshi nibyo byaha bizobafata kuko n'ivyaha bitagirirwe kigongwe borema bakagumye umutima mu wundi kandi n'uwundi mu rundi wese akabandanya adenosa novuga nti avuga ayo mabari hari karabera hose kugira ababuzwe irengero bamenyekane abo bagiye amazima yongo eka n'ababatwaye bakabitubwira mu ibanga bakabimenyesha kugira babandanye bakingira inkumbi ntizitikire.
Inzamba
Radio Inzamba agateka kawe turandanya n'ano makuru twateguriye umukenyezi w'imyaka yababa 30 azwi ku izina rya Niyonzima wo ku musozi Kajaga komine Nyamurenza yatowe ikiziga mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri mu mwonga wo kuri uwo musozi. Abamwishe ntibamenyekanye ariko mu gipolisi bavuga ko amatohoza kuri urwo rupfu yatanguye. Donido na Karine Dusabe.
Nkuko inkuru zitangwa n'abajejwe intwaro aho muri komine Nyamurenza bimenyesha, uwo mukenyezi yaratashe kumuhana iwe ku mugoroba wejo ku munsi wa mbere ari kumwe n'uwundi mugore yari umugenzi wiwe. Bageze mu mwonga uri kuri uwo musozi wa Kajaga baguye mu mutego w'abantu babategereye. Uwo mugore mugenzi we ngo yarashoboye kuyanyaga yinyegeza abo bantu, ariko uwo Niyonzima we ngo ntiyaharokotse kuko baciye bamufata baramuniga bongera bamuzibagura inkota. Ikipiga cyo mukenyezi kikaba rero catowe muri uwo mwonga mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri. Uwo mukenyezi yitabye Imana ashize abana batatu mu kibano akavuga ko uwo nyakwigendera hari abakenyezi bamwidogera ko yabatwara abagabo. Mu gipolisi aho Inyamurenza akavuga ko amatohoza yatanguye kugira abakoze ubwo bwicanyi bamenyekane.
Urakoze Karine Dusabe. Mu mutekano kandi umukukuruke mu gisirikare yaraye yishwe n'umupolisi w'igihugu amucumise imbugita ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Ubwo bwicanyi bukaba bwabereye muri quartier Nyaburumba iri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba hari mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere igice saa zitanu z'ijoro. Uwo yarayishwe azwi ku izina rya Terence akaba yatumizwe n'ubanyi wiwe Bonaventure Niyongabo asanzwe ari umupolisi muri komisari ya Makamba nk'uko byemezwa n'ababanyi babo. Umucumise yaciye yishikana mu gipolisi ngo akaba amenyesha ko yamwiteranije n'umusuma. Ababanyi hamwe n'umuryango wabuze bakavuga ko ataco bari basanzwe bapfa. Tugume aho mu ntara ya Makamba. Icuka n'ikibi hagati y'abajejwe intwaro n'abarondera igitoro muri komine ya Nyanzarake. Abarondera igitoro bagiriza abajejwe intwaro ko aribo bakora udandazwa kwa magendu iyo kibonetse. Idonido na Pierre Gahungu.
Nkuko bivugwa na bamwe mu bakoresha igitoro mu kazi kabo ka minsi yose, abajejwe intwaro muri komine Nyanzarake ngo nibo batuma habura igitoro mu kugitanga nabi hamwe no kuba mu bagicuruza kuri magendo. Ubu ni userukira abarovyi mu ntara ya Makamba bahurikiye muri cooperative CPPR Bu aho atabaza umushikiranganji w'ubutare agataka n'amasoko ntangamuvu. Avuga ko abarovyi batagikora akazi kabo bivuye ku bategetsi iyo gishitse baca bagitwara mu mabido.
Ibintu biri kubera Nyanza ya Kenya kubakwa birateye isoni. Aho igitoro giherera mu mazu, aho igitoro kidahabwa bakigenewe, igitoro gishite ku mastasiyo bene mastasiyo bavidurira mu mazu kikadandazwa magendo. Tukaba twifuza yuko mwofasha aba bantu bari ku barunoni ikomine ko bobogozwa, kuko nacyo bari kwarafasha ahubwo bari kubata ikomine mu manga, kuko bene mwuga twebwe abarovyi canke bene miduga igitoro ntibari kwarakironka.
N'uyu mushingamateka wo muri komine Nyanzarake aremeza ayo manyanga akorwa n'abajejwe intwaro muri urwo rudandazwa rw'igitoro.
Umuzo w'igitoro n'isukari administration nitangura kunigana, aho yohagarikiye nitangura kunigana mu bisanzwe administration gahagarikira kandi je distance kugira ngo imodoka amamoto baronge gabo n'umunsi niho nigana n'ibiri bido donc ni anarishiko no vuga.
Amakuru ava ngaho i Makamba yemeza ko urudandazwa rw'igitoro rurangwa n'amanyanga mu ntara ya Makamba, aho abenshi mu bajejwe intwaro n'igipolisi bagirizwa kugira uruhara mu rudandazwa rwa magendo canke mu itangwa nabi ryacu. Ayo makuru nyene avuga ko komine ya Makamba ariyo gusa gitangwa neza, naho nyene ngo kikaba gitangwa neza y'urongo y'igipolisi muri komine ahari iyo tahari naho intwazangabo mu gipolisi zimusigariye ngo nizo ziba izambere mu gusahura bagitwara mu mabido radio inzamba agateka kawe tukaba tutararonka buramatari w'intara ya Makamba kugira ngo irica vuze kuri ubwo busuma bw'igitoro buvuga mu ntara rongoye
cyagahungu urakenuye mu dandazo w'igitoro nyene harabandanya kwibonekeza imirongo miremire y'abakeneye igitoro ku mastasiyo atandukanye mu gisagara cha Bujumbura hamwe bakaba baba bariko baragitanga mu gihe ahandi ho abatonda babikorana umwizero kuko atakiwa kiriho nyuma y'iminsi itanu ubushikiranganji bw'amasoko ntanga kuvugwemeje ko igitoro leta yazanye kigiye gutangwa abanyagisagara cha Bujumbura bakaba basaba ko ico gitoro cotangwa kugira aboneke umuti kuri ico kibazo n'inkuru ya Josephine Jones Munzimana
mu gisagara hagati kuri wa kabiri haboneka hamwe mu bibanza bitangirirwamo igitoro imirongo miremire y'imiduga yifuza igitoro icibonekeza nuko aho wasanga ariko atangwa amazutu atayesose yaririho ahaboneka imirongo miremire ni ku mastation abiri yo kuri Boulevard de Prona aho kuri station Mugas hariko hatangwa amazutu mu gihe kuri station ya Petrole iri kuri iryo barabara hoho abari batonze batubwira ko babikoze mu kwizera kuko iyo station idakunda kubura igitoro ivyo byari nkuko nyene kuri station iri haruguru yahoze isoko nkuri ya Bujumbura hafi ishyirahamwe ryo kugurana na Mitec mu gihe aho hari abatonze ariko atagitoro iruhande yaho hafi yahora Rogrenierho station yari yugajwe n'insinga kandi nta muduga warangwa abaho bakemeza ko atacizere cyo kuronka igitoro bafise muri no minsi naho biruko amwe mu masasiyo yaratanguye kuronka igitoro cishira mu rizidezo aho ni nka station y'ikwibabara rya kabiri ku musaga muri komine Muha yatanguye gutanga igitoro cyo mu bwoko bwa essence kuri wa mbere mu gihe kuri wa kabiri yariko itanga amazutu iyindi station yoba imaze kuronka ico gitoro ni station iri mu ruziba na station Rivajas Oil yo mu Ngagara bamwe mu bo twavuganye bemeza ko hari amastasiyo atisanze ku rutonde rwa rezidezo rw'abazohabwa icyo gitoro bakavuga ko barindira kugira bagihabwe n'abahora bakibazanira ibyo navyo bigafata ikiringo kitari gito kuko bashobora kumara iminsi irenga itatu atagitoro kibonetse abandi nabo bakavuga ko bakora bahomba kuko igitoro cyashikiye mu ntara ya Gitega bigasabwa ko wahawe icyo gitoro yimenye ingene gishika mu gisagara cya Bujumbura navyo bigatwara amafaranga atari make abo badandaza b'ibitoro bagasaba leta kugishikana Bujumbura nk'uko abandi bahora babikora abanyagisagara cha Bujumbura bobo ntibatahura kugene igitoro kibura kandi leta yaracinjije basaba ko abadandaza bokoroherwa kugira icyo gitoro kiboneke mu mastation icinjijwe na leta naco kibandanye gutangwa mu ndwi heze ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu bwemeje ko bwinjije amaritiro imiliyoni 25 umuvugizi w'ubwo bushikiranganji akaba mbere yari yamenyesheje ko kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze icyo gitoro caba cashitse ku mastation atandukanye
ndagushimiye Josephine Jones Munzimana kuri inkuru y'urudandazwa rw'igitoro mu gisagara cya Bujumbura ari nayo duce dusozerako amakuru kanshimiye kandi namwe mwese mwadukurikiye Eddie Claude Ninazwe ije nareko ndabashikiriza ndabifuje ubwo mwiza mwese nawe utaha.